umuyaga wari mwinshi gose naho wari mu nzu barumva ko inzigo mbi ipugwe aha bose barayihanze aho bose barayihanze hariya haruguru hose harasambutse iyo hakurya hose haratambutse abantu benshi barayihanze
ubu ni umukenyezi wo muri karitsiye ya Mutangaho yizeye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe muharaye hakubiswa cyane n'imvura ivanze n'umuyaga aratubwira ko iyi mvura yaje n'uyu mugabo wakora akazi k'ukumwa kahagaze kubera aho yakorera hazambutse
kubera hari umuyaga wari mwinshi gose naho wari mu nzu barumva ko inzigo mbi ipugwe aha bose barayihanze aho bose barayihanze hariya haruguru hose harasambutse iyo hakurya hose haratambutse abantu benshi barayihanze nyine amabati yagiye barayatara hirya no hino ku gasozi
asaba leta kugarukira cyane cyane ku miryango ifite abana bato bato
nk'abantu bafite nk'abana ubu ntibafite icyo baryamikaho abana hariya nk'abana benshi usanga nk'ubu niba nyine yarafise nk'utuntu yadebereza ko ngaho abenshi batunzwe no kwiyunguganya mu tuntu duto duto nk'abana benshi nk'ubu barayo batarose aho baryama kubera ibintu byanyagiwe hari uba yiryamira ku karago urumva akarago kamaze kujyamo amazi umwana ntabakenose aryama
muri zone ya Kanyosha mu bumanuko bwa Bujumbura irimo amazu arenga 150 n'amashengero 5 n'ishuri rimwe byasidutse abahatuye bibaza kwitunganya wari ibijya imivo n'imiserege bitwara amazi biri mu byunyura ibintu
byari bikomeye mu magana wabaye mwinshi nta kuntu twakorera abaguzi ibyongozi bwase nubwo twaca dukora gute nyirako byogenda cyo mudufashe ahubwo gatura ubuzi buca buhagarara kwe kujya guhinda ari umuntu Bujumbura biraguhe rekarekare ubwo uragwana ukagwana bigakomera nyine ikintu twasaba ni uko leta yari kidufasha kubera ubundi bwo tubona umengo ni ikibazo
bisanzwe turiko turahangaha mu Kanyosha igituma inzu zigunda kubamagurika kenshi hariho igihe usanga imiserege idakwiye ugasanga imiserege ica mu mashike hari imiserege mito mito kandi igacamo amazi menshi bigatuma n'inzu zaho zibomagurika uriko uraraba Kanyosha nzima siyo inzu zokwama zirabomoka ego kuko n'ahandi imvura iragwa kandi ntihagwaga ku bwinshi bitumwa n'ibyo by'imiserege bigatumwa kandi n'ibinombore baza barashyiramo kandi ubona isi ya Bujumbura idakomeye umusenyi
umugabo ari mu bajeje intwaro ku Mutangaho Street asanga abanyagihugu bakwiye kujijuka
gusa ngo leta yari ifite umugambi yo kuduhimiriza kugira ngo umuntu wese amazi yiwe ava ku nzu agerageze kuzara kolegita agira karugari ajya muri pwizare aguma ngaho hantu ariko abene gihugu ntibazumva kumwe cyane ko bafite n'amaparasera atari kirenga mato mato agacabona kumenga gize pwizare mu rupangiwe acabona kumenga iparasera wagiye kwimara ariko agacarekerera amazi agatsendera namanuka aja ku wundi atera uwundi gushika
aba mikoro make nabo nk'uyu bavuga ko bwafutse umuntu wamwe
si umuntu waka indarura yaka utayifite naho turaba nyene imvura itari kiragwa ukabura ryaba muri cyo gihangari nyene ukabona ko bwoca nta kindi musanzwe ufite uburyo hari umuntu yisanurira utafite uburyo nawe aca barabo twakingiriza amakaba arabaho bukebuke uko zosanga kenshi bafite ibintu bakingiriza bafata ibishanga cyangwa amahema ugasanga baye mu ihema sinzi ko mwamwayibonye namwe bw'ahantu babasidutse ku buryo afite uburyo kugira cyo yisanurira
igihe twateguriye inkuru ingingo zemejwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano ari nawe araba ibijanye no gutabarana no gukinga ibiza n'isibe ntizari bwamenyekane kuko yabanje kuja mu bikorwa z'inama ya komite yo kurwanya ikiza cya COVID-19 asanzwe atwara mu gihugu imbere yo kuja kugendera uduce twaguyemo imvura y'umurengera ariko n'umushikiranganji wo gufatana mu nda hamwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ariko umuntu wishize Jide Nije imbere y'umunyamabanga ntayegayezwa umushikiranganji bujejwe inyubako yakanguriye abanyagihugu gufasha leta mu kwijukira ibikorwa rusangi kuko amikoro yayo atoyishoboza guhangana yonyene n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bituma imvura y'umurengera n'imiyaga n'isendanisha ry'amazi
nuko mu Burundi twamaze igihe ibikorwa byitugira isukurwa ry'ibiraro n'ibindi byose bitaba ku buryo bwa buke ariko ubu gushika ubu twamenyesha yuko ubushikiranganji bwacu bukwanye n'ubundi bushikiranganji bwije gasa leta ku buryo bukwiye ku buryo umukiringo cy'umwaka uza 2022 hazaba ari uburyo bukwiye kuzatumwe dukurikana ibikorwa hakiri kare nk'uko byahora kera twateye sisiteme yo gukora ibikorwa rusange ubu ni ukuvuga yuko kare twagira turajya amaperedofe akaza amantrepise bigateba ubu dufashe ubwami yuko twebwe na bene gihugu ibyo dushoboye kwambaye kuko tukabikora kugira ngo dutabare hakiri kare
ibitigi nyifata k'ibanza byatanzwe n'umushikiranganji bujejwe umutekano byerekana ko amazu 372 yari yabomotse ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura bihana urubibe mu mvura ivanze n'umuyaga yo kuri uyu w'Imana maze umwana w'umwigeme nawe akaba yahasize ubuzima. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.